radio indundi culture amakuru mu kirundi
tubaye mwiriwe tunabayikaze muri aya makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba ashimikiye nini kuri ibikuru bikuru imvura ivanze n'umuyaga yaguye ku mugoroba wo kuri uyu wa kane ntiyijanye uko nyabuna yarahitanye inzu zigera kuri 21 ahitwa mugoboka komine mukazi ntara ya Bujumbura banyene guhura n'izo ngorane ubasabye indaro imodoka mu bwoko bwa Probox yari ipakiye abantu 14 n'imizigo hejuru yagize isanganya ku muhinga mo kuri uyu wa gatanu ndwi muri abo baca bahasiga ubuzima ubwo nyine n'abandi ndwi barakomereka isanganya ryabereye ku mutumba Nyabigina komine Makamba ntara ya Burunga abajejwe intwaro nta kindi bibaza cateje iryo sanganya atari ugupakira ibiyirengeye bagahamagarira igipolisi kijejwe uruja n'uruza gutuza iyo ngendo babarizwa mu gashoko k'igipolisi mu gisagara ca Kayanza mu ntara butanyerera kuva ku munsi wa gatatu yindwi abona abanyeshuri munani biga ku ishuri rya Musema n'umunyagihugu umwe ico bikekwa ko sikindi nuko babafise uruhara mu masanganya ne y'umuriro amazi imisaza arahitana uburaro bw'iryo shure kuva muri munyonyi umwaka uheze kuri uwa gatanu hahimbajwe umunsi mpuzamakungu hari wiradiyo umunsi wahimbajwe hari imyidogo ijanye n'amaradiyo asigaye azima kuko buri gitoro canke umuyaga nkuba kumaze igihe kwibonekeza mu gihugu bigatuma abanyagihugu bataronka makuru n'ibiganiro umwanya wose ariko leta yo ibandanya kwemeza ko ari cirikira kora tunabafitiye inkuru y'imico kama nkuko byama mu mpera z'amakuru yacu y'iminsi yose ya gatanu umunsi tukavuga ku ruhara rw'udukino dukinwa mu kirundi mu gukomeza ururimi rw'ikirundi byose ni mu idoni ndo rya makuru hagarariwe na Matiya na Yesu muhinga bw'ivyuma iri jwi ni Odironkeje Imana mu kanyi sasidonido
radio indundi culture
Nongere ndabahe mwiriwe nari mpejeje kubibashikiriza mu ngingo nkuru nkuru zano makuru amazu 21 yaragurutse n'ibiti byahenutse bigwa mu ibarabara naho byashoboye gukugwaho nivyo byaraye byononywe n'umuyaga mwishi mu mvura yaguye muri quartier mugoboka komine mukazi ntara ya Bujumbura nkuko biharuro bimaze kumenyekana by'abajejwe intwara ku mugoboka bibyerekana abanyagihugu bawo bemeza ko umuyaga wari mwinshi cyane watumye izo nzu zibomoka ivyo mu nzu byose birononekara abazibamwe nabo bagiye gusaba indaro mu kibano yotamira tuzi
Uyu mukenyezi aba mu rugo rwo ku mugoboka wa kabiri ruri mu inzu zitanu zagurutse
haje umuyaga bigihuhusi mwinshi cyane hama uragurura amazu mubati yose mu miryango itanu yose araguruka banyeneho rero siho bari banari benshi ivyo mu nzu vyinshi vyaronekaye kubera imvura bamaze gutaha baciye basaba indaro mu bagenzi kandi baciye baterefone batarataha baciye basaba indaro iyo bari
reka no ku mugoboka wa mbere amazu yaragurutse ibisakazo izindi nazo ibiti bizigwako muri rusangi amazu 21 yaragurutse ku bwicegeranyo cifata kibanza uyu ni Abubakar Misigaro arongoye quartier mugoboka
mu byukuri haragahomba kadasanzwe katewe n'imvura yaguye ku munsi w'ejo hahise aho hari imirima itari mike yononekaye imivo iratemba mbere haba n'amazu aguruka atari make aho ku mutumba wose no mu bucimbiri bwose twegeranije ibiharuro tumaze gutora ibiharuro by'inzu zagurutse 21 mbese harimwo n'izindi ndwi zabomotse ziragwa hasi amatafari abenegihugu baregeranye kugeza naho ibice bimwe bimwe byinshi bigize quartier mugoboka imvura kabisa yaduhungabanije cyane kuko yari ivanze n'umuyaga mwinshi n'ibiti mbere bisanzwe biteye harimwo ivyavunaguritse rero n'ipoto imwe y'amatara yatembagaye mu ntwaro twaciye tugerageza kubwira abo dusanzwe dukorana cyane cyane ba nyumba kumi yuko bofasha abo bene gihugu mu kwegeranya ivyo bikoresho aho bishoboka bafashe no kubisubiza ko kugira ngo turabe ko tworamera abantu baraye bagize ibyago muri aka kanya aho bishoboka mbese n'ibiti byari byaguye mu mabarabara bashoboye kubivyura babikuyeho aho mu mabarabara byari byaguye chef dozone ahaba aho haba ibi byago yarahasimbiye kugira ngo yaratanze ihumure ku bene gihugu ku munsi w'ejo turabashimira cyane mbere n'abajejwe umutekano barahashitse nabonyine bararaba ivyo vyononekaye
mu mwaka uheze imvura nk'iyo yatumye haduka imigaga ironona amazu atari make aho kumugoboka aho bamwe vyabaye ngombwa ko bafashwa mu kuronswa amafaranga yo kuja gupanga handi
Tukivuga ibyo nyene bijanye n'umutekano hari ubusuma buguma bwibonekeza mu mazu no mu bisigarira by'amazu mu mihana yatewe n'imyuzuro rimaze gihe muri zone Gatumba ya komine Ntangwa mu ntara ya Bujumbura ubwo bubangamiye cyane cyane ibikoresho byubatse amazu y'abahunzi yo myuzurira ababukora ntibashoka bamenyekana ariko abaha bavuga ko bagwiriyemwe abaja kugurisha ibyo bikoresha mu Gatumba nyene ubusuma buteye ubwoba wa muri ico gice arico gituma basaba ku mutekano w'amatungo y'abahunze wokongererezwa na urwego rujejwe intwaro muri ico gice nago rugabisha abantu bose bofatwa muri ubwo busuma Idoni Donanolis Nduwimana
nta numwe mu baba muri ico gice yemeza neza bakora ubwo busuma ariko abihweza ingene imihana y'abahunze imyuzuri hamaze igihe yibwa bibatera ubwoba kuko nk'uko babivuga hejo bishobora gutandukira abakibanye n'iyo myuzurira Mutama Juma Rukundo hamaze imyaka 68 aba mu Gatumba ati bibambwiye cano ntibyari bwashike ariko gituma abantu bigwana ko mu by'umutekano wabo
baza kwiba imijyango y'abantu inzu kibamabati mugabo turafise mbonera kure bacha babiruka ko kabafata
ikibabaza habo banyagatumba mu kiringo ubwo busuma buvugwa bumaze no kudahanwa kubabwagirizwa ariko gusaba kwa matungo yabagenzi babo yokongerizwa umutekano
abaza akiyagira ibikoresho ngaha ayone leta natibamaze mushikanye kunyamira amabi nyamira amabi zaramutora ati acaruhuka nivyaho kugira biguhe bavuga ngo ujyana natwe no mukura
nivyaho bikwiye gukingirwa kobera natwe twahasigaye ntiyagira icyono nikara mu vyaho
ibyo byo kudahanwa ariko ntibihurizwa ko n'abanyagatumba tumusanze ku muhaniwe muri quartier Rusizi Majyogoro Matias avuga ko ari mu rwego bita inyabune asigura ko abarinze bafatwa bahanwa yamara ntanahakana ko ibigarugwa mu byibwa ari bike
ibyo dufata nibyo bikeye hariho nababikora bagaca bahunga
bajana
he iyo mutahe mugabo nubgahungu dose umuntu aba yayandikisitse ubutungane mutegerezwa kumukorikira
ibyo bituma ugwego rujeje intwaro mu Gatumba rutera kama abanyagihugu kugira ngo birarire umukuru wa zone Gatumba Dieudonné Mubanda haranagabisha bakora ubwo busuma
buze bararekira abandi bari umubanye mubonye kadutera kamu uyu musuma akaba arafashwe bakaca batwagwa mu nyemira mabi turagabisha ababikora
imyaka imaze kurenga 5 kuva mu 2020 Gatumba hakarere kari hafi ku birometero 15 kuva ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura werekeza ku mupaka Burundi buhana n'igihugu kibanye ca Congo gatewe n'imyuzurira yatumye bene ayo mazu yibwamwe ibikoresho batizabo barahunga abo bari mu gitigiri c'abarenga 1400 bakozwe ko nibiza n'isibe mu Burundi mu myaka ya none nkuko bigaragara mu cegeranyo c'ingene ibintu bija birahinduka buri munsi gitangwa n'igisata ca onikira bibya bimukira gifadikanije n'umujyango utabari mbabare kwahuje caharura aho batayiza abo mbaba 2200 mu gihugu gushya kondwi ya mbere ya kuno kwezi kwa ruhumu uyu mwaka na karere kandi leta yagiye atangaza ko kubera ibyo biza abahaba bose babwirizwa kwimurirwa handi umugambi ariko gushika mangaya utaratanga intumbero ntabanduka yuko bohava canke bakahaguma
ibyo bijanye n'umutekano tubibandanirize mu manoko bw'igihugu abantindwi aribo bitavye imana abandindwi barakomereka bikomeye mu isanganya ry'umuduga ryabereye ku mutumbanya bigina komine Makamba intara ya Burunga inyuma y'umutaga w'ukuru wa gatanu amakuru dukura muri ico gice yemeza ko ari imodoka mu bwoko bwa Probox yari pakiye abantu 14 yataye barabara igira yinjire mu gisagara ca Makamba musaneri wa komine Makamba Prosper Bizimana inyuma y'iryo sanganya yamenyesheje ko ryaturutse kugupakira bitigira iby'abantu n'ibintu by'umurengera kuko iyo modoka ariyo mu bwoko bwa Probox igenewe abantu bane ahamagarira abajejwe kunguruza abantu n'ibintu kubahiriza amategeko n'abajejwe umutekano w'urujya n'uruza ku mabarabara abasaba kurikanura abatubahirije amategeko nabo bagahanwa bimwe bya karorero agasaba kandi abatanga impusha zo kugendesha imiduga kuziha ko kabazikwiriye inkuru tuyikesha mugenzi wacu Serge Sindayigaya akorera mu manuko bw'igihugu tumva mu ijwi rya Sendayizeye
iryo sanganya ryabereye ku mutumba Nyabigina abantindwi bagizwe n'abakenyezi babiri hamwe n'abagabo batanu harimo n'uwari kwagendesha iyo modoka bace bita Imana ubwo nyene icaboneka muri ico kibanza abantu bari bahari bari batekewe n'ubwoba kuko no mu gukura muri iyo modoka abo bantu babitavye Imana canke bakomeretse vyafasha umwanya muremure ivyakogwa n'abanyagihugu abapolisi hamwe n'abasirikare abo bitavye Imana abatari bake bakabagushika ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu batari bwamenyekane cyane umwidondoro wabo ariko bamwe muri bo bavuga ko bava ikarusi mu ntara ya Gitega ngo bakaba bari bagiye mu rubanza muri komine Nyanza. Prosper Bizimana harongoye komine Makamba yari yishikiye habereye iryo sanganya akamenyesha ko ryoba ryavuye ko iyo modoka yari ipakiye ibitigiri birenge ibisabwa. Prosper Bigirimana agahanura abagendesha ivyuma vyunguruza abantu n'ibintu kubahiriza amategeko mu gupakira ibitigiri, akanasabajejwe gucungera uruja n'uruza rwo mwibarabara gukurikirana abatubahirije amategeko bagahanwa hisunzwa amategeko. Uwo arongoye komine Makamba harasaba abatanga imusha zo kugendesha imiduga kubandanya batanga impanuro kuba bariko barigisha. Abitavye Imana hamwe n'abakomeretse bakaba bace bajanwa ku bitaro bikuru vya Makamba.
Tuva mu manuko bw'igihugu dutandukire mu buraruko bw'igihugu. Abanyeshuri 8 biga ku ishuri ryisumbuye rya Musema muri komine y'Indero ya Matongo ni mu ntara ya Butanyerera n'umunyagihugu umwe bafungiwe muri komisariya y'igipolisi yo mu gisagara ca Kayanza kuva ku munsi wa gatatu w'indwi turimwo. Muri bo abahungu ni babiri, abakobwa nabo ni batandatu. Mu gipolisi bakavuga ko abo banyeshuri 8 n'uwo munyagihugu bafashwe kugira bakogwe kw'amatohoza kubijanye n'amasanganya y'umuriro ashika n'amazige yibonekeza mu buraro bw'abanyeshuri kuri iryo shure kuva mu kwezi kwa munyonyi umwaka uheze, aho amaze gutikirira ibintu bitari bike ahanini bigizwe n'amamatera, ibikoresho by'abanyeshuri byo mu buraro n'ibitabo mfashanyigisho. Inkuru tukayikesha mugenzi wacu Jana Himana akorera mu buraruko bw'igihugu. Muhinga bw'ivyuma batumirira mate amakuru yacu tuyabandanye.
Radio Indundi Culture.
Aya makuru yacu yo kuri uyu mugoroba tuyabandanirize mu bijanye no kumenyesha makuru, aho kuri uyu wa gatanu hahimbajwe umunsi mpuzamakungu wahariwe radiyo mu Burundi, wahimbajwe ku civugo insamirizi n'ubuhinga mvaruganda, akamaro n'ingaruka mbi bijanye kuri ivyo ingorane z'ikena ry'igitoro igihugu kirimwo rikiyongera kwicikagurika ry'umuyagankuba ni bimwe mu bibangamiye igikorwa c'iradiyo mu Burundi, nk'uko vyagarutswe ko n'abarongoye amaradiyo mu guhimbaza uwo munsi mpuzamakungu wahimbarijwe Igitega kumugwa mu kuru wa politike ku rwego rw'igihugu. Izo ngorane zikaba zituma amaradiyo amara amasaha abandi naho ahandi nakamara iminsi atari karasamirana, ibyo bigatuma abanyagihugu babura amakuru cyangwa ibiganiro bakenera. Uwo munsi kandi wahimbajwe mu gihe ubuhinga mvabwenge buri mu bishobora kubangamira cyangwa gufasha mu gikorwa cy'amaradiyo nk'uko biri mu civugo cy'uno mwaka. Abo barongoye amaradiyo basubiye gusaba leta korosha uburyo burihishwa amafaranga y'umuhora asamiranirako ano gushika bakaba rihishwa mu mafaranga mvamakungu hafatiwe ku giciro cy'ibanki nkuru y'igihugu BRB. Ibyo abarongoye amaradiyo bavuga ko bitaborohereza. Na bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Buhumuza basanzwe bumviriza amaradiyo baranegura iryo cikagurika ry'amatara n'ikena ry'igitoro bituma ivyuma bishikana amajwi kure bitabandanya bikora, ngo amaradiyo abandanya asamirana hose mu gihugu cyane cyane gice cy'ubuseruko bahereyemwo. Bakavuga ko baca bahomba kumva ibivugwa mu gihugu mu makuru cyangwa ibigani, ariko gusaba ko abahinga b'ivyuma bokora ibishoboka byose amaradiyo akaguma akora. Nabo nyine basaba ko n'umuyaga nkuba n'ibitoro byo kwamaho kugira ivyo vyuma bibandanye bikora. Kurikira bamwe mu banyagihugu baho mu Buhumuza.
Amaradiyo yamarika aracikagurika duhomba ibintu byinshi kutamenya biriko biraba cyaiterambere y'igihugu, tujumvira ku mafone kuba byafise, ariko iyi radiyo zacitse nta kintu na kimwe umuntu amenya kiriko kiragigwa. Ibintu nk'ibyo ndabibona yuko ata kintu y'amaradiyo yacitse.
Ahomba kinini cyane bijyanye n'amakuru mu gihugu, turayahomba cyane, tukabura ibijyanye n'umutekano na cyane cyane twumva mu gihugu kigeze hehe, bimeze gute mu gihugu, byinshi ni byinshi umuntu ahomba ni byinshi kabisa.
Nka twebwe abakenyezi kumviriza iradiyo biratugora sikirenga cyane, ariko amaradiyo aramutse avuga uritwaza iradiyo aho giye gukora nko mu murima ukaza urumviriza, ariko nk'ubu atamaradiyo nta murongo n'umwe uvuga ni radiyo twarahevye gutwara ntitugitwara, turagihomba nyine kubera ntitwumve biriko biravugwa muntu naho tutabikurikirana ikirenga, turabihomba nyine kubera ntitumva gahita ntitwumve biriko biravugwa mu gihugu.
Birashobora guhomba nk'ibijyanye n'ubumenyi nk'ibiganiro uca ku maradiyo, ibyo umuntu amaradiyo atari kuravuga agasanga byamusimbye ntiyabyumvise, hari byabikeneye kugira ngo abimenye. Akarorero nk'ibiza by'indwara bitera mu bantu nk'ibi bya coronavirus, nk'ibi by'indwara zivuye ku isuku rike n'ibindi n'ibindi, bashaka gucisha ku maradiyo tukabimenya tukabyumva twatwigisha ariko twabyirinda bikurikirana babitaba abahinga bo mu byuma bakabikurikirana tukaguma tuyumva amakuru y'igihugu cyacu Burundi.
Ni kuraba izo antene ingene bozikora nyene nivyo mbona kugira tuze turumviriza twese
dusaba yuko bo gwize bijanye n'igitoro y'amatara canka amatara kamaho n'igitoro kikagumaho kugira radio ya Marika aragenda neza nta muntu ashobora kumenya ibiriko biraba mu gihe ata radio iriko irakora ntibikunda cyo bari ngombwa rero ko amaradio yamaho umuntu akumviriza cyane none umwanya wari wose hageze amakuru
Hagata ubushikira nganje bujejwe bijanye no kumenyesha makuru buremeza kwico kibazo c'igitoro kihari mu gihugu ariko ari ca rusangi umuvugizi w'ubwo bushikira nganje Jerome Ndikuriyo asigura ko leta ari vyirikira akora kugira inyishu ku gitoro iboneke uwo muvugizi na waremeza ko amaradio afise uruhara rudasanzwe ari naco gituma leta ikoresha uburyo bushoboka kugira abanyagihugu borohegwe kurikira Jerome Ndikuriyo avugira ubushikira nganje mu byo bujejwe harimo kumenyesha makuru
umunsi mukuru hambaye kuko uravye iradio ivyifasha mu iterambere ry'igihugu twovuga yuko ifise uruhara ntangere hari ibiganiro bica mu vyiterambere birashobora gushikira uwo ari we wese ahaherereye hama umuntu akabikuramo icigwa nico gituma leta y'u Burundi ifata ko ari umunsi mukuru ukomeye kuko iradio ni nk'inyigisho n'ishuri twovuga rizimbye kandi ritazimbye ivyigwa vyaho bishobora gushikira aho hose ubuherereye ibijanye n'ibitoro twese n'ikibazo tubona n'ikibazo dukurikira nk'abarundi twese turabibona nk'abajejwe amaradio mwese murabibona ariko leta irakora ibyishoboye byose kugira inyishu ziboneke nico gituma hacanke hirya y'ejo ibikorwa biriko birakogwa na Supebu igerageza gusabikanya ibyo bifise ibyo rero twobishyira mu bikorwa n'umwitwarariko wa leta kuko iyo ubucankuri yayidoze ko akeneye ibihama ntabironke yega niyo leta tuvuga irimo abantu ibyo bitoro nabo nyene barabikenera hama leta n'abantu nicyo bituma iyo hari ikintu cankenerwa kibuze leta igerageza kwitaho kugira icyo kintu gishobore kuboneka
Radio Indundi Culture Inkuru y'imicukama
Mwamaze kuvyumva n'umwanya w'inkuru yiharije iby'imicukama uruganda rwa Radio Indundi Culture bashikiriza iminsi yose ya gatanu umunsi tuvuga uko ibikino yaba ibica ku radio canke ibikinirwa hakoraniye abantu bifasha mu gukomeza ururimi rw'ikirundi umwanditsi akaba n'umukinyi wabyo co kimwe n'ivyese Jerome Niyonzima abona ko intambamye ari kugwaruka rwa none gwitaho ibiri ku buhinga bwa none birimwo n'imico y'imizanano umuhinga afise icizere ko mu mbono y'igihugu harimo kugarukira imico kama akanasaba ko hobamwe nguvu kugira ngo ikirundi kibandanye kugarukirwa biciye mu bikino inkuru yarije iby'imico kama y'umunsi tuyumva mu ijwi rya Claire Yakankundiye
Abarundi bamye batahura ko bidasaba gukoresha inguvu kugira umuntu ahindura ingeso mbi umwanditsi akaba n'umuhinga w'ibikino canke ivyese Jerome Niyonzima asigura ko biciye kuri bene ivyo bikinoho byoroha guhanurira muri rusangi
Buya kuyagaza mujisho ni buke buke ngaye nyuma kongwe ushinze mwinzarura ritabura hariho rera abantu ugiye kumuvunira kaguhe ukamutumbira amaso muyande ngo nyine muca mugwana mugabo iyo babicishire mu gikino ucu hagarara ukumviriza kandi ruba ntanumwe kuvuza ka ne bavuze wewe ubutumwa buragushikira ino buhinga bwiza ubutumwa buciye mu bikino burashikira ingeso
Jerome Niyonzima anavuga ko ibikino ni vyese biri mu bikomeza ururimi rw'ikirundi
urumva hariho rero imico bugwaruka guno munsi kugira ruyimenye saba yuko basi n'imiburi yiburi babibonera muri ibi bikino ubutangura guhimiriza ati tugomba dubwire umugambi ka w'intumbero n'amahangiro umugambi wo kunagura ikirundi n'imigenzo yacu iyo bicisha cyane cyane mu bushimo abantu bagasura bakiva mu kirundi
uwo mwanditsi akaba n'ukina mu bikino anegura ko abana bo mu bisagara batitaho ikirundi bimwe mu bibatuma no kutumviriza n'ibikino vy'ikirundi
hari ibintu ururunganwe guno munsi rutazomenya kubera tutariko turabaha umwanya wo kubikikirana basi bafuma bikikirana mu bikino bikaza birabagarura akenge ni ukuvuga yuko hariho byinshi bica bitera bizimangana bakabazanya ngo mbigisha avuze n'igiki
Niyonzima arafise amakenga ko hamwe ugwaruka gubu rutokwitaho imico y'ikirundi uburundi mu myaka iza uzosanga bwavogerewe n'imico mvamahanga
kibivye indege byatanaye n'amazina babaca bagerageza kuraba ati none indege kwigena nk'inyoni urumva basha bayitiranya n'inyoni ku indege urumva ni mu ndege ni mu giswahili ivyo si byazanye n'amazina yavyo yo mu cyongereza yo mu gifaransa mu kirundi bavyambika integuza kugira bice byinjira gusa nukuvuga ko hari ikirundi kama gisanganyo n'imico kama imico nayo y'imizanano izana n'amazina yayo umva rero ubu ni igikorwa cy'umwe wese ahari kugira ngo agaruke
Icyizere afise nuko mu mbono y'igihugu harimo kugarukira imico kamba n'ivyo bikino birimo.
Icyizere afise nuko abantu bacumviriza. Ikindi cyizere afise nuko mu mahangiro 2022 y'imbona kazoza igihugu cy'u Burundi harimo ico kugarukira imico kamba y'Uburundi.
Uwo mukinyi akaba n'umwanditsi w'ibikino Jerome Niyonzima akaba yemeza ko ibikino vyamyeho mu Burundi avuga nk'imigani canke tujajuro bifatiye kuri Inarunyonga na Samandari asigura ko bwari uburyo bw'ugukebura mu kibano kugira uwiyumva ko ameze nkabo amenye ingeso nziza akwirikira.
Claire yakankundiye tugukengurukire kuri iyo nkuru y'imico kamaro waduteguriye ari nayo turangirije kwa makuru mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoroba ku isaha 12 n'iminota 37 bagenzanje bafashije kuyatororokanya ndabakengurukire nkengurukire kandi Matiya bona Yesu yamfashije amajwi arabashikira Odiro Nkejimana nayo abashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu mubandanye mu gihe rwa nibiganiro bya Radio Indundikire tu.